Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabaramukije tunabayikaze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'Ikirundi yo kuri uyu mugoroba. Ashimikiye nini kuri ibi bikuru bikuru. Uburovyi umwe mu gutuma hari abana baheba amashuri mu ntara ya Bujumbura bakigira mu byo kuroba mu kiyaga Tanganyika. Ibyo nabyo ngo bitumwa n'ubukene buvugwa mu miryango baturukamwo. Ukwibarukira mu mayira biravugwa ku bakenyezi bo mu bice bimwe bimwe byo muri komine Ruyiga intara ya Buhumuza mu buseruko bw'igihugu. Ikibituma n'amavuriro ari kure muri ibyo bice abaho basaba abaherutse gutorwa mu mabanga y'igihugu ngo bafashe kugira iyo ngorane ihave. Umukuru w'igihugu abandanya kwidogera ubutungane bw'u Burundi uko bukora mu bisata bimwe bimwe. Muri aya makuru murumva bimwe mu byaheruka gushikiriza mu ntara ya Burunga mu mpera z'indwiheze. Ibyo byose muja kubyumva muri aya makuru agarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Koffi Olivier Rubera Intwari. Ibyo ni Odironkeje Imana mu kanya mu yarambuye
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe. Haribonekeza abana baheba amashuri mu bice byegereye ikiyaga Tanganyika mu ntara ya Bujumbura. Bamwe mu bana baheba amashuri bakaja gukora umwuga w'uburovyi mu kiyaga Tanganyika bitumwe na mikoro make mu miryango. Ibi kandi biranemezwa na bamwe mu bavyeyi baba muri ibyo bice. Hari bamwe mu bana ariko bakora uwo mwuga mu gihe cy'uburuhuko kugira bashobore kuronka ibikoresho by'ishure kugira babandanye biga. Idonido na Ejide na Hai
ndavye nyine kubera nyine nje kurundi amahe
kumwe hanyamugari w'ikiyaga Tanganyika muri komine Mugere intara ya Bujumbura. Frank w'imyaka 18 yicaye munsi y'igiti afite telefone Android mu minwe ariko yaga n'icutsi yiwe kuri Facebook. Frank areze imyaka 3 ahebye ishure aho yiga ku ishure nshingiro rya Rubura. Nyuma yo guheba ishure atabitewe n'ubugaba ese mu gukora uwo mwuga w'uburovyi
avuga ati kaje ngende kurundi amahera ivanye n'ubuzima dufise muhira. Nunda avuga ati je muratumba tumeze neza usanga n'ubugaba bwiwe go butika. Nunda avuga ati je usindopamo kwishura biravana n'ubuzima bubayemo kano kazi ndagatangwe nkiri umwana kuri aje ndabaye ahantu kuruzi.
Muri ico gice cegereye ikiyaga Tanganyika uretse abana bakora umwuga w'uburovyi babanje guheba amashure hari n'abawukora mu gihe cy'uburuhuko bwo muci kugira bitegurira umwaka w'ishuri ukurikira. Akadense ngiyumva agiye umwaka wa gatandatu w'ishuri shingiro ku ishuri rya Rubura nyene. Hano nawe araruhutse munsi y'ihema cyo kimwe n'abandi barovyi bakorera kuri uyo mweha biteguriye kuja mu mazi y'ikiyaga Tanganyika mu masaha y'ijoro.
Yaje ni haragira ndasari muntu ntaragira komba hari igihe ubuzima bwanka ugasanga umubyeyi avuze ati wapi ati gira bagende gupambana hanze baje bahibushire kubera erega hari ryo baba bafise imitima yo kugumina babonye amahera baguma baronka imboga baronka bajya bavuga ataba gusubira kwisura wapi ugarunda avuga ati tama era ndonga ndayagurika yese mbikaramu subira kwisura kubera ni forme ndazifise tugura makaye ni nuze ni karamu.
Guheba amashure kw'abana kubera mikoro make mu miryango biremezwa na bamwe mu bavyeyi bakorera kumweha nkuko navyemeza.
Barasura guheba amashuri bivanye ninge nabavyeyi babona ko batishoboye kuronka amakaye mamenerfare baraheba mugabo leta yo dufasa
mugihe amashuri yimirije gutangura kubera mikoro make. Kandi uyu muvyeyi afite amakenga ko hashobora kugira bamwe mu bana biwe badasubira ku ishure umwaka w'ishure wimirije narige ibikoresho by'ishure bibandanya kuzimba.
Nkomaka yaduze nkatumbire ngana natu umwaka mbere ntinabiga mbere kubera nk'ubu wiye ko ndacombageza ndagara mbona ndibone nk'ahaneza nkubikarira zimbye gose ikaye sinzi mu maherigeze ko namba ikaye impapuriza nango namba ibintu bitatu sinzi.
Ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu ntara ya Bujumbura hari imwe mu miryango yateshejwe izabo n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika mu myaka ya vuba ibishobora gutuma imwe mu miryango ibaho mu mikoro make bigatuma hari abana baheba amashure. Nubwo umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri ushimwaka w'2021 urugero rw'abaheba amashure mu ntara ya Bujumbura rwari ruto cane hagereranijwe n'izindi ntara kuko guhangana n'ibice bitatu n'uruce 72% kw'ijana gusa.
Ejide nahayo tukivuga ivyo nyene bijanye n'inyigisho ihuriro ry'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi rirasaba ko mu gikorwa co kuronsa akazi abigisha bashasha kiriko kiraba muri iyi minsi mu gihugu abigisha bakorera bushake buhabwa amahirwe y'akazi gusumba abandi. Urongoye Gurunana avuga ko mu bisabwa uwo mugwi w'abigisha ubu hasigaye hibonekezamwo agahaze. Antoine Manomariko anashima ko bamwe mu bigisha bari barakuwe aho bahora bakorera ivyo bitaho diploma mu rurimi rw'igifaransa ubu batanguye kugarukanwa ariko gusaba ko ico gikorwa cobandanya kuko kubwiwe bari mu ngorane zidasanzwe.
Gutanga akazi kubigisha bashasha birimirije kandi imyiteguro igize kure. mu gutanga akazi hakogwa ikibazo ariko kaba bakoze arabakorera bushake kenshi baba bafise amahigwe yo kuronka akazi imbere y'abandi nuko dusigaye tubona impapuro zerekana kumwigisha yabaye mukutsa kivi ziba zirimwo amahinyu canke ugasanga zirimwo agahatse rero twosaba yuko akazi ko habwa ababikwiye bakurikije ibyo baba bategekanije n'igihe hoba gusubiriza abigisha bagiye nko mu zabukuru canke bagize ikindi kibazo ntibabandanye bakora bokurikiza za ntonde nyene ziba zarakozwe bakaraba abakurikira abamaze kuronka gutyo imyidogo ikahava ikindi dusaba nuko babigisha bari barungururijwe handi 2016 na 2017 bo banza gutunganirizwa bashasha baronsa akazi bakaja mu bibanza bahoramo ikibazo cy'ababaye redeploye gitere kigabanuka hanyuma gihere burundu
ne mu bijanye n'inyubako abanyagihugu baba ku mitumba ya Nyagutoha na dotwe muri komine Ruyigi mu ntara y'Ubuhumuza mu buseruko bw'igihugu barasaba ko ako gace ko kubakigwa ivuriro ku neza y'amagara yabo abo banyaruyigi bidoga ko bakigira urugendo rurerure kugira bashikaho bivuriza abakenyezi bo bavuga ko bategwa isoni no kwibarukira mu nzira bakavuga ko bize kuzovugirwa n'abatware bo ku mitumba baherutse gutogwa aho mu Ruyigi inkuru tubibaze mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana akorera mu ntara y'Ubuhumuza mu buseruko bw'igihugu
abanyagihugu bidoga basaba ko bakoroherezwa mu bijyanye no kwivuza bakaba ari mu bicimbiri bw'imitumba ya Nyagutoha na Dutwe zone na komine ya Ruyigi umusozi wa Mpungwe uhanamiye ikiyaga cyo kumoso
n'ahantu mu misozi bahanamiwe n'imisozi ntibashobora kuzana hariho n'abagwaye barembera mu nzira byase ko bashika kwa muganga bagatuma ko imvumo kubaterura mu misozi
bimeza ko uretse indwara zito zito zituma bashikana abagwayi babo ku ivuriro cyangwa ku bitaro byo mu Ruyigi zibarusha iyongera ko ikibazo cy'ababyeyi bibungenze imbanyi zibafata bikarangira bakiririwe mu byatsi
n'ahantu mu misozi bahanamiwe n'imisozi ntibashobora kuzana hariho n'abagwayi barembera mu nzira byase ko bashika kwa muganga bagatuma ko imvumo kubaterura mu misozi biramaramaje nko kubona umukenyezi aza kwicara mu byatsi ngo ababyeyi nibaze banyakire
basigura ko bibagiwe batinzego nizitwibuke nyabuna kugira nabo bibaruke kandi neza nabo biruko barashima ko abajeje ico gisata cy'ubuvuzi biyumvire gushyiraho inzego z'abaremesha kiyago kuko mu rukurikirane rw'imisozi ya Mpungwe abanyene ari bo bunganira abakenyezi n'abandi bagwaye muri rusange
bamwiremesha kiyago avura mwo mva avura ntiyakira ababyeyi n'ahantu nyene kweri n'ukuri hameze nabi ni kure gose
batagye umunwa rero bacye basaba inzego zeruka gushyirwaho ku rwego rw'imitumba kubavugira kugira ngo iryo vuriro ryubakwe narije magara meza ari wo mushinge w'iterambere
ushira bagashira nka gasantre kakavuriro kunganira abakenyezi bakoma ko kwibaruka bose ayo ka cyo vuriro yitwaga ko cyo washaka kavuriro amazi azi kamazi ari nkenegwa
muri yigi inarabuhumuza Pantaleon Ntakarutimana Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Amakuru ya carabandanya mu bijanye n'uburimyi abakorera mu gisata c'uburimyi barasaba ishingwa gikiga gacyarije gutanga ingurane ku bakorera muri ico gisata kuko gushika bemeza ko iyo bazisavye mu mabanki batoroherezwa ibi biri mu mpungenge zashikirijwe umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ku munsi wa gatanu heze mu ntara ya Gitega umushikiranganje wa mbere ariko avuga ko leta yashimye ko amafaranga y'ingurane kuba yakeneye yocishwa mu mabanki yotamira tuze
Arubere Manishimwe muri myakaba n'umworozi avuga ko kuronka ingurane mu mabanki janye n'uburimye bigoye kuko basabwa amananiza.
Nk'akarorero urashobora kuza gusaba amafaranga nani yo kurima. Ukaza wumva ngo credit dossier ngo 10 million ntanagura ni imbuto. None wumva cya gisata kizogirande kizotera imbere nani gute. Hajya muhora mwumva amabanki avuga yuko nani yungutse abene gubwo baba bagize nti baba basinzikaye. Aha abantu nani bese twinani ngaha twaragize nde tugenda turahura nibazo nani byinshi.
Niyo mpamvu abona ko leta yoshiraho ikigega canke banki y'abarimyi ijere gutanga bene izo ngurane itarinze kubanza guca mu mabanki y'ubudandaji
twasabana niyo uko amafaranga mutoza munayacisha mu mabanki ngo girafo y'uburimyi n'ubworozi direct kuko ya mabanki atusaba ibintu by'amananiza nandi byinshi
Yohani Gatabazi umworozi akaba n'umugwiza mbuto nawe nyene aremeza ko umurimye muto muto bimugora gusaba ingurane muri banki arico gituma asaba ko hojaho umugwi wofasha abo barimye kuronka ingurane mu mabanki byoroshe
je barampa barampa ingurane mugabo bikuranye ni murondera umugwi sitegeko
murondera umugwi wo kuvuganira abanyagi ko abanyagihugu bize ubwo rero murondera umugwi wo kuzamura avuga baravuganira abanyagihugu abagiye gusaba ingurana abanyagihugu bashobore kuronka iyo ngurana.
Umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye avuga ko hari impamvu atashimye kuvuga leta yashimye kuyacisha muri ayo mabanki y'ubudandaje.
Nta leta izotanga amahera izotanga uburusho su forme de subvention d'encouragement simo byakera bya refinancement. Oya wowe uragenda no mu privé ni business nababwiye yuko hari abantu bafise amahera si CRD muzoyaba ntayo nayo tugira tubonge kandi twababwiye yuko bayashira mu gisata cy'uburinyo n'ubworozi bazoje ahandi byumvikane en d'autres termes na leta ira disponibilije amahera mugabo ntimuzogira kontra na barya hari igituma twabahaye imiri yari zirenga amajana nga bafise
akaba asaba n'ayandi mabanki gukorana na leta muri ico gisata.
Mu bijanye n'ubutungane umukuru w'igihugu aragabisha abajejwe igisata c'ubutungane mu ntara no mu makomine muri kino gihe avuga ko badakurikirana karenganya abanyagihugu bagirirwa mu masentare. Perezida Varisito Ndayishimiye anegura kuyitura ubutungane ashobora kunguruza urubanza umukuru wa sentare kanaka atabizi. Mu butumwa yatanze ku munsi wa gatanu w'indwi heza ashikirizwa buramatari w'intara ya Burunga mu bumanuko bw'igihugu yavuze ko ivyo bisa n'uko mu ntara batagira ubuserukira ubutungane. Kurikira Perezida Varisito Ndayishimiye
twararanze dusanga uno munsi abenegihugu babwira umukuru w'igihugu jewe narenganijwe bacirwa ngo ndagonde nkabwira nti unguruza turabe ko hari covamwo mugabo ugasanga niyo yunguruje ni ngorane ndabiravye nsasanga nitugira abaserukira urwego rw'ubutungane suva ko tutagira urwego rw'ubutungane nitugira abaserukira urwego rw'ubutungane kubera iki ubuserukira urwego rw'ubutungane mu ntara n'ubutwara sentare nkuru y'intara ariko umwenegihugu arunguruza urubanza ataruzi bateje urabizi namwe umuntu ashobora kuguruza urubanza akarujyana muri sentare y'ingururizo muri kurudapere perezida watejeyi ataruzi urwo rubanza rero ujejwe sentare y'intara abazwe ibijyanye n'ubutungane mu ntara abari wabyishura ivyo ni vyaba ni mwasura kubona bene igihugu bidoze ndambwije ukuri umunsi umukuru wa TJY azobaza umukuru wa Tribunal de Residence ati mbwira uru rubanza ruje wacu we waruvuze kwiki ntasubire kuvuga ngo ntavyonzi nabimenye harakarenganyo mu ntara abarenganya bacize ngo ndagonde ubibatwa wa mbere abo umukuru w'iyo sentare cyenda zivuze asozo cyabigenda neza none rero abacamanza bo bigize ko ngo kirazira kumbaza ngo cyenda rutuko darubona ari akantu bavuga mu gifaransa ngo l'intime conviction du juge ngo jewe ngo je niko ndavyumva nta wumbaza amategeko ko ari yujeje guhagararira ni kubera iki ayo mategeko arenzwe ubona ntuhagire icyo ukora.
Radio Indondi Culture, ayavugwa mu nkino.
Mwamaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru yihariye iby'inkino nkuko byama imisi yose ya mbere kuri Radio Indondi Culture. Umunsi tuvuga kubiranga umenyereza mu rukino rw'umupira w'amaboko bita volleyball. Umwigisha wagasigura ko umwanya w'urukino umenyereza atari kuriwe guharira n'umuhagarikizi David De Bigirimana amenyesha ko mu bihano bitegekanijwe harimo kwirukana umenyereza hadashobora gukurikirana urukino. Inkuru yihariye iby'inkino uyu munsi tuyibaza mugenzi wacu rigiye kwizera.
Umumenyereza mu rukino rw'amaboko bita volleyball abwirizwa kuba abifitiye impamyabushobozi nk'uko bishikirizwa n'umuhinga akaba n'umwigisha w'ubwo rukino. Urukino rusaba inyigisho zitari nke, umumenyereza ategerezwa kwisunga intambwe kugira atangure umurimo muri urwo rukino.
Iyo wavyize waronka urupapuro rw'umutsindo rwa mbere, hanyuma uko ugenda uravyiga hashobora kuzana formation kugira ngo uce nivo ya kabiri, naho nyine mukaba kavyiga bagace bakora ikibazo ugitoye uronke iyo nivo ya kabiri. Hanyuma aho ni mu gihugu bwahaze umuntu aza kuvyigisha avuye hanze afitiye ubumenyi.
David Bigirimana avuga ko hari aho umumenyereza aja kuvyigisha mu bindi bihugu kuko aba afise uburongozi bwiza mbere butuma umugushika ku ntsinzi.
Ariho iyindi formation yo hejuru baca bagira nivo 3 ugeze ku rwego rwo hejuru koko ugeze ngaho rero bashobora kubandanya kugira amaformation kugira ngo uzocuba rero umu expert umu instructeur nivo umwarimu urya nyene yigisha abantrenere bakomeye cyane yabazwi n'amakungu nivuga nko mu mugabane wa Afrika baragufonye babitoye hama ni wowe kenshi umaze kubashobora kugira nawe umuntu aza kwigisha mu bindi bihugu.
nayo ku mategeko agenga abamenyereza uyo muyigisha sigura ko mu nkina hanini ari kwitwara neza atanga karoro ko kudaharira n'umuhagarikiza
nabina batse uko bitunganije yuko ariho komisiyo d'entraîneur nayo irahari nayo isa mategeko amategeko no kwitwara neza ibintu by'ingenzi byose no kwitwara neza wakora umwuga nk'uwuzi mbona umenyereza igihe urukeno ukoraba ubazi abari hafi y'abakinyi biyo ni ngomba ko agira discipline ni ngomba ko amenya amategeko agenga umukino wa volleyball aherenze ko nawe yahanwa mukubenza ko nuko ni uko uja gushwana nka arbitre yumva umushwane ukerekana inyifato itabere baraguhana.
David Bigirimana amenyesha ko iyo hibonekeje amakosa ku mumenyereza hari bihana habwe
ubana nuko bahinota ya ekipe yindi hariho n'igihe rero bishika byananiranye bakaguha amakarato abiri atandukanye uko cyangwa kure hari ya ntuse kubona ukibuga
uyo mwigisha ari kasanga hari ibikenewe gukorwa kugira igikorwa c'abamenyereza gitera imbere kurusha mu gihugu
bajya bahejeje gisacha ko nemitsi cyo muri university ni ngomba ko ubagabero baronka abakorera mu mashuri yo muri secondaire hanyuma hakaba nabo bane bavuze kuri ivo ya mbere bogira izindi ngisho zirengeye naho umuntu yavuga ati ukino gwa volleyball ko atera imbere nubwo ngabwo mwibwiyomeye utera imbere aho asa umupira wa volleyball utera imbere koko
mu Burundi mu rukino gwa volleyball harabamenyereza kuva ku gwego gwa mbere gwa kabiri no gwa gatatu gushika ubu igihugu gifise abamenyereza 30 murabo harimwo umwe ageze mu gwego kwa gatatu
urije kwizera urakenuye ni nana makuru twari twabateguriye agarukiye mwingurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya mwingurukire kandi Koffi Olivier Rubere intwari yamfashije amajwi arabashikira Odiron Nkejimana nayo bashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mugiye rwa nibiganiro vya radio indundikire tu.